ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane, itariki 28 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2017. Muri studio rimwe i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha. Uyo ni Major Robert Higiro, umunyarwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ejo kuwa gatatu aho yari mu basobanurira abagize akanama k'inama nshingamateka ya Amerika kuri demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda. Ibisobanuro birambuye kuri iyo nkuru ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi na home. Raila Odinga, umukuru w'imigambwe itavuga rumwe na leta ya Kenya, yatangaje ko yiteguriye guhamagarira imyiyerekano yo gusaba ko haba ihinyanyurwa ry'umugwi w'igihugu ijejwe amatora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse iby'agateganyo itegeko abategetsi bavuga ko ryari riri intambanyi mu mwirungiko ry'imfashanyo zo gufasha izinga ryabo rya Puerto Rico. Igihugu cya Turkiya gitangaza ko kizorekura Andrew Brunson, umupastor w'umunyamerika amaze hafi umwaka afunguwe. Ni Amerika yarekura Fethullah Gulen, asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya. Kuri uno munsi wa kane, Raila Odinga, umukuru w'imigambwe itavuga rumwe na leta, yatangaje ko hagiye guhamagarira imyiyerekano yo gusaba ko haba ihinyanyurwa ry'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Avuga kandi ko hagiye guhagarika umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi ugamije gukuraho ingingo zigenga uburyo iyo komisiyo ikora, kugira ntiyabe ni kugira ntikore ibikenewe mu matora yimirije ngo agende neza. Odinga yahamagariye imyiyerekano mu gihugu cyose mu ndwiza. Aho ni nyuma yaho ibiganiro hagati ya komisiyo y'igihugu y'amatora, umugambwe uri ku butegetsi, hamwe n'imigambwe iseru itavuga rumwe na leta, ataco yashitse ko kubijyanye n'ingene amatora y'umukuru w'igihugu yogenda. Intumwa za Odinga muri ivyo biganiro ivuga ko ivyo biganiro tacho vyashitse ko kuko badashigikiye ingingo y'umugambwe uri ku butegetsi yo gukoresha igitigiri kinini cy'abashinga amateka bafise mu nama nshinga amateka mu gufata ingingo isaba ko amajwi aharugwa yegeranywa aciye mu vyuma nyabwonko. Iyo ngingo yari yashizweho inyuma yaho amatora yo mu 2007 abaye akaba yaranzemwo n'amahinyu kuri bamwe. Komisiyo y'amatora yatangaje ko izosubiramwo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi k'8 akazoba ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10. Muri Libya, abategetsi batangaza ko bafashe uwo bakeka ko ari umugwanyi w'umugwi uharanira leta ya Kiislam, bakeka ko yagize uruhara mu igandagurwa ry'abakristu bitwa abakoptike bo muri Libya mu mwaka w'2015. Abo bakristu bishwe baciwe imitwe. Umushyikirizamanza wa leta Al-Sadiq Al-Sur yabwiye abamenyeshamakuru yuko iryo gandagurwa bunyamaswa ry'abo bakristu ryakozwe ku ihoteli riri ku nkengera mu kiyaga mu gisagara cya Sirte. Al-Sur avuga kandi ko batoye ibinogo vyaho abo bakristu bahambwe. Kiri mu bihugu by'Abarabu, inyuma yaho ku munsi wa kabiri w'indwi, umwami wa Arabi Saudita atangariye itegeko riha uburenganzira abakenyezi bwo gutwara imodoka. Manal Al-Sharif, umunyarabi Saudita aba kandi afise ubwenegihugu bwa Australia, akaba umwe mu bakenyezi bari baramaze igihe kitari gito ayobora umugwi uharanira ubwo burenganzira, avuga ko agiye gusubira mu gihugu ciwe kugira abe umwe mu bakenyezi ba mbere bazotwara imodoka muri Arabi Saudita. ubwami bwa Arabi Saudite idini aho idini rya Islam ryavukiye ni kimwe mu bihugu byagiye biranegugwa kuba ari cyo cyonyine kimye abakenyezi uburenganzira bwo gutwara imiduga. Iryo tegeko rishi rizoshigwaho mu rizoshigwa mu ngiro ku itariki ya 47 murantunga itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uza. Ni imwe mu ngingo zateguwe n'umwami hamwe n'umuhungu wiwe w'imyaka 32 Mohammed bin Salam mu mwaka w'2015 ukabazoshigwa mu ngiro. Iyo ngingo ikazoshigwa mu ngiro imbere y'umwaka w'2030. Zimwe mu ngaruka mbi z'iryo tegeko bamwe bavuga ko ari uko abagabo bamwe bafise umwuga wo gutwara imiduga cyane cyane abanyamahanga bazohava babura ubuzi. Yamara bashigikiye iyo ngingo bavuga ko bizofasha ubuzima bwa misi yose bw'imiryango y'abanye Arabi Saudite. Muri kumwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3. Mushobora no kuturonka kuri email yacu ni radio yacu @gmail.com. site ni wezi3 akaburungu radio yacu voa@.com. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu nama nshingamateka ya Amerika, akanama kitaho umugabane wa Afrika n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwamuntu ejo kuwa gatatu kasuzumye demokarasi n'uburenganzira bwa muntu inyuma y'amatora ya perezida mu Rwanda yabaye mu kwezi k'8 guheze. Muri icyo kiganiro ikibazo cy'umwari Diane Rwigara ubu afunzwe n'igipolisi akaba yaragerageje kwiyamamaza mu kibanza cya perezida cyaravuzwe ko cyane. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ninahazwe aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Atanguza ivyo biganiro umushingamateka Chris Smith akomoka muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswe uyo mugwi yashimagije ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda mu kuja kugarukana amahoro mu makungu. Yibutsa ku Rwanda ruzubwa gatandatu mu bihugu bifise abasirikare benshi bari kubafasha kugarukana amahoro mu makungu. Yamara kubwiye umushingamateka ivyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi. Umushingamateka Smith asigura ko ivyo agateka kazi na muntu atakuvyifashe mu Rwanda.
Ivyegeranyo bitari bike byarerekanye ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzivya ababunebagura baba na mu mahanga. Umwaka w'2015 mu matora ya kamarampaka ku byerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, ivyavuye mu matora vyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 98% batoye ego. Ukwitoza kwiwe mu kiringo cya gatatu kwabaye mu kwezi kwa 8/2017 nako kwerekanye ko abanyarwanda 99% yabatoye ari bo batoye Perezida Kagame. Ivyo biragoye kwemera ko umuntu nka Kagame yokundwa kugeza kuri urwo rugero. Bimwe mu bituma duhiga imanga ku byavuye muri ayo matora ni iburabuzwa rya Diane Rwigara yari mu bari ko barahiganwa na Kagame. Si Rwigara gusa atorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya Afrika y'Epfo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe. Turiko turegeranya ibitari bike kubyerekeye iwahirizwa cy'agateka kazi na muntu mu Rwanda kandi tuzoraba ingene tubiganira ko vuba. Ntacyo twaba turiko turafasha u Rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose.
Honorable Donald Yamamoto icegera vyimfata kibanza cy'umushikiranganje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu adejo Afrika yashimye intambwe ishimishije leta y'u Rwanda yateye kuva amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2010. Yamara Honorable Yamamoto yasiguye ko akiri intambwe yo gutera. Mu nama y'ejo yatanze uturorero twa bimwe biraje ishinga Departement ya leta ya Amerika.
turajwe ishingani kiwazo cy'umunyarwanda kazidiane rwigara ari mu bari bifuje guhiganira kibanza cyo mukuru w'igihugu kandi turiko turagikurikiranira hafi twaronse amakuru avuga ku gipolisi cy'u Rwanda camenyesheje ko kizoba cashikanye iyo dossier mu minwe y'umushikizamanza kwigenekezo rya 28 zo ku kwezi kw'icyenda byongeye turiko turakurikiranira hafi ibyerekeye abayobozi bashika kuri 10 batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bahagaritswe mu ntango zo ku kwezi ayo madosiye yose arerekana kwihiganwa muri politike ikigoye
muri ivyo biganiro mu mwanya wo kwishura utubazo hari bonekeje kudahuza kwizina ryo habwe ivyavuye mu matora aheruka kuba mu gihugu cy'u Rwanda aho umushinga amateka Smith yasavye agashika gatatu honorable Yamamoto kwishura ego canke oya n'ibivyavuye mu matora vyo kwizigigwa canke bitokwizigigwa Ananiwe gutanga iyo nyishu ya ego canke oya majambo atomoye umushinga amateka Smith yabwiye mugenzi we Yamamoto ko adatahura aharagapfindo mu kuvuga ko amatora yoba yararanzwe mu tunenge canke atatwarimwo Umunyarwanda bahawe ijambo muri ivyo biganiro harimo abasanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bahungiye hanze y'igihugu muri bo Robert Higiro yahoze ari major mu ngabo z'u Rwanda na David Himbara yahoze ari umuhanuzi wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame bombi bari mu muryango udashingiye ku nyungu za politiki witwa Democracy in Rwanda Now ukorera hanze y'u Rwanda abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitabiriye ivyo biganiro bangije urya Amerika ko batahukanye umuhango bemeza ko umurwi n'amashinga amateka ya Amerika ukurikiranira hagufi Afrika n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugiye gusaba Kongre kugabanya ifashanyo iha leta y'u Rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma ku rutoke nyuma y'ivyo biganiro naganiriye na Major Higiro we abona ko imvugo y'umutegetsi wa Departement ya leta Donald Yamamoto avuga ku Rwanda rwateye intambwe ari imvugo ya politique
turaza kubashikiriza ayo majwi y'uyo Robert Higiro kuvyo bavuzwe muri yo namashinga mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika kuri cyo kibazo nyene cy'umuhari Rwigara yavuzwe muri ako kanama k'inamashinga mateka ya Amerika ejo ku munsi wa gatatu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Colonel Theos Badege ku munsi wa Mungu niho yabwijwe rya Amerika ko kuri uyu munsi wa kane ariho umwari Rwigara umurumu nawe Anne na nyina wabo Adeline Rwigara baseruka imbere y'ubushikirizwa manza aka kanya tuko turabashikiriza aya makuru ntituramenya ivyo ko byakozwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya murantunga amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini Andi naho leta y'u Burundi yemeza ko naho abagize umugwi wo gutohoza ku byaha byabaye mu Burundi kuva mu 2002 murantunga iyi nkuru turagaruka ku mukanya kare imbere muratutunga mu buhinga bw'ivyuma biratugoye gato ariko tubashikirize inkuru yerekeye aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki 28 z'ukwezi kw'icyenda mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hazindutse humvikana amasasu menshi aya masasu akaba yari intana itana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FRDC n'abagwanyi ba Mai Mai bari mu kiyaga cya Tanganyika bafise amato ane y'intambara inkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Amakuru dukesha Perezida wa Societe Civile muri territoire ya Uvira bwana Majari wa Kanazi avuga yuko intandaro y'amasasu menshi yumvikanye mu mujyi wa Uvira mu rukerera wo kuri uyu wa kane yaraye amato y'intambara z'abagwanyi b'abamayimayi bakoreshaga ubwo banyuraga mu kiyaga cya Tanganyika bari kurasa mu duce two kwiporo Kirubura na Karungwe ariko ingabo za leta ya Kongo ziza kwirukana aba bagwanyi nazo zikoresheje amato ya gisirikare mu gihe abasirikare bagwaniraga mu mazi barimo bagwana n'amato y'inyeshamba z'abamayimayi irugongo naho harimo wumvikana intambara baragati ya Mai Mai n'ingabo za leta ya Kongo zigwanira ku butaka ariko amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri territoire ya Uvira avuga yuko mu masaha 3 n'igiceza mu gitondo ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kurenza inyeshamba za Mai Mai ikigongo zerekeza imakobora ho muri territoire y'Ifizi kugeza ubu ibyaba byangirikiye muri iyi migwano bikaba bitaramenyekana ariko ikintu gikomeje gutera urujijo abantu batari bakeya na ahantu aba bagwanyi ba Mai Mai bavuga avana mato y'intambara mu mujyi wa Uvira abaturage bakaba bari mu mazu aho nta maduka yafunguye cyangwa se ngo banyeshuri bajye ku ishuri
oh no munsi Uvira abaye umutekano muke uhereye mu rukerera twumvisha amasasu abantu bakijyamye twumva amabomba menshi tuyoberwa turutse twumva hijya no hino amabomba ari kuvuga ndetse no muri Tanganyika muri make y'umutekano ni muke hano Uvira kuri uno munsi nta gikorwa na kimwe cyakozwe abanyakazi bose biriwe mu rugo abana ntibize ibyo byose byagerageje guhungabanya abaturage cyane n'ubu hari abantu bakiri mu mazu mu masoko nta kintu cyakozwe urumva abantu bari gukoresha ibintu wenda bahashije umuriro n'amazi nawo waragiye kuvejo nta uhari n'amazi n'ubu abantu bari kuja kuvoma kajya amabenga ariko ni ibintu bigoye urumva amazi yo kunywa ntayo kandi urumva deja ubwo ni ubuzima bw'abantu babubangamiwe
kuva kuri kino cyumweru tariki ya 24 y'ukwezi ku 9 umwaka wa 2017 ubwo wongeraga kuvuka imigwano hagati y'abagwanyi ba Mayimayi n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu karere ka Fizi muri sekiteri ya Tanganyika izi nyeshamba zikaba zaragiye zigarurira uduce twinshi twa sekiteri ya Tanganyika harimo Mboko Swima na Makobora bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika ibuvira aho mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
Urakoze cyane Vedaste Ngabo tukivuga kuri iyo ntambara yazindutse aho muri Kivu yepfo imirimo yahagaze kuva muri kino gitondo cy'umunsi wa kane byemezwa na bamwe mu Barundi n'abanyekongo binjiye ku butaka bw'u Burundi baciye ku mupaka wa Gatumba bagasigura ko byaturutse kuri izo ntambara zariko zirahabera kuva kuri uyu wa gatatu inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Urujya n'uruza rw'indege z'abasirikare ba ONU bagiye guhagararira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu birere by'igisagara cya Uvira no mu micungararo rwibonekeje cyane ku musase w'uno wa kane iryo kizura hakoreshejwe indege za kajugujugu ni nyuma yaho humvikanye inkoho nyinshi mu gaturuturu kuno wa kane byemezwa na bamwe mu bataye baromoka bagana igihugu cy'u Burundi bano bigeme na barundi kazi bigi buvira babwijwe rya Amerika uko byifashe hakurya
twahije abanyeshuri benshi birwanye mu mazu umva n'ikibazo
mwego muratashe no mugiye hehe
tugarutse mu hiri wacu batuvuka cyemba muri rumonge urumva sekere ikibazo nyine nawe ushutse umva kundi tugiye mu hira bigenze neza biheze tuzokaruka tubizi nka bizogenda
abariko barahagwanira musabiki
dusaba umutekano yuko bawukumvikana bigahera amahanga utwara umutekano tugasubira ku shuri
Ego nahora nyiga ku Kembe gitwa ndi muwandi Liliane nkaba mpa mu rumonge tutashye kubera atamutekano uriho asanze hari kuvuga amasasi usaba ko bajya mu biganiro bakumvikana hama tugasubira ku mashuri
reka na bamwe mu bategerezwa kuja mu Kibuvira kurangurirayo ibikorwa hari abatagiye biturutse ku mutekano muke urangwayo uno mukenyezi w'umukongomanikazi yababajwe n'ingene yasanze urubibe bwugaye
Miss Jota Tukimani kwa nende Kongo banona banafunga frontiere njyo bimina rudilia nasikia Kongo kuko masasi yanzela tokea
Nuvise kwa masasu yatanguye kumvikana kuvisa icyenda z'ubuca umuryango wanje wose uri muri Kongo nosaba ko ibyo by'intambara bo bihagarika kuko intambara isubiza abantu inyuma ibintu byose bikononekara niba dukura mu intambara twironderere ubuzima bw'ibondo byacu
Urujya n'uruza rw'amamodokari yunguruza abantu n'ibintu ku mupaka u Burundi buhana na Kongo muri zone Gatumba rwarushemeye kuri uno wa kane byemezwa n'umwe mu bashoferi bagendesha imodokari zunguruza abantu ziciye ku mupaka
yamusanzwe munsi nta kazi gahari kuko ejo aho byatangura twari muri Kongo aho witi Mlongo aho byatanguriye aho bitaza Karamabenge twumva urusasu ari rwinshi cyane hari akajagari k'amasoro menshi cyane abanyagihugu twiruka abashoferi turatse imiduga twiruka uyu munsi rero niho twagerageje ngo tuyatuzinduke mugabo kuva mu ijoro amasasi ari menshi cyane aho nyine muri Congo aho bita Imurongo niho muri aka kanya turi ngaha anye ntawe ushaka kurengana ngo abandanye hariyo bari karagenda bakabandanya Imurongo mugabo ku bijyanye n'ibyubuzi bwacu bw'ishoferi cyangwa iki nta modoka ishobora kugenda yo kubera atamutekano uhari muri Congo
izo ntambara zatanguye kuva kuri uyu wa gatatu mu gisagara cha Uvira no mu micungararo ziriko zihuza abasirikare b'igihugu cha Congo n'abagwanyi b'abamayimayi ivyo byemezwa na bamwe mu bo ijwi rya Amerika ryasanze ku rubibe u Burundi buhana na Congo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi y'intara Bujumbura kuri we bw'u Burundi na Congo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste Nzikubanyanka nkuko twatwababwiye tugaruke gato ku nama yabaye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu mu nama nshingamateka aka nama kitaho umugabane wa Afrika n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwa muntu kabaye ejo kuwa gatatu kagasuzuma demokarasi n'uburenganzira bwa muntu inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye mu kwezi k'umunani muri cyo kiganiro nkuko twabivuze ikibazo cy'umwari Diane Rwigara cyaravuzwe ko cyane mugenzi wacu Diane ninahazwe niyo yarari aho bamwe mu batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda bari bahari nabo nyine bahawe ijambo umwe muri bo yari Robert Higiro tumutega matwe. Muradutunga turabwiye mu binga bw'ivyuma yuko amajwi ya Robert Higiro mutariko murayumva twariko turabashikiriza amajwi ya Robert Higiro yari mu nama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu wejo aho kanama kitaho umugabane wa Afrika n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwa muntu kariko karihweza ibijanye na demokarasi n'ibibazo bya kiremwa muntu mu Rwanda byifashe muri iki gihe inyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu. Muradutunga ayo majwi ni mwashuye kuyumva cyo kuvuga kuri iki kibazo cy'umwari Diane Rwigara twabwiye ko umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Colonel Theos Badege ku munsi wa Mungu ariho yabwijwe ijya Amerika ko Diane Rwigara na mwene wabo Anne na nyina wabo Adeline Rwigara bempi uno munsi bari kuseruka imbere y'ubushikirizwa manza ariko umunyamakuru w'ishuri rya Amerika i Kigali mu Rwanda Asumta Kabuyi yavuganye n'umunyamategeko ku bijanye n'ifatwa n'ifungwa ry'umuntu polisi ikekwa ko ivyaha tumutega amatwi
ninge mu 37 y'igitabo kitegeko ry'ibijyanye n'imihoranishirize y'imanza zishinja byaha
uvuga ko inyandiko na mu gace kayo ka kane iravuga ngo inyandiko inyandiko mvugo yo gufunga no yo gufata no gufunga ukekwa icyaha imara igihe cy'iminsi 5 kidashobora kongerwa ingingo ya 37 mu gace kayo ka kane
ni ukuvuga ngo dosiye iri mu bugenzacyaha ntishobora kurenza iminsi 5
ntabwo umuntu akwiriye kumara iminsi 5 ikizi kigenzacyaha itarashyikiriza ubushinjacyaha
ntabwo nkabonye mu buhura n'abantu benshi ntimujya mushobora kubona ko bishobora kurenga iyo birenze bigenda gute
ubwo babishyikiriza ubushinjacyaha cyaha icyo gihe twebwe tuburana dusaba ko yarekurwa kuko ubwo ngubwo aba yararengeje nyine igihe cyo kuba ya iyo nyandiko ibitaye agaciro
mugasaba ko arekurwa hanyuma mu bugenza cyangwa mu bushire cyabwo iyo imari igiye kingana gute
nimeshobora kumara igihe cy'iminsi 15 ariko ntabwo bakunze kuyigeza iyo ibashikiye bahita bayiregera kenshi na kenshi
njya numva cyane cyane abantu bavuye iyo bageze imbere y'urukiko ikintu cya mbere baburanisha bavuga bati twafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko tumaze igihe kingana gute bigende bita umuntu wahuye n'icyo kibazo ashobora kuregera hehe ashobora kurega nde
ubundi itegeko rivuga ko iyo wafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko urega ugufunze yanatanga nk'urugero nk'umuyobozi wa gereza iyo afunze umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko uwo mufungwa arega umuyobozi wa gereza ku giti cye ntabwo arega ubuyobozi bwa gereza arega umuyobozi ku giti cye mu mazina ye igenda n'iyo mu bugenza cyaho ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo ngubwo niba ufunzwe n'umuntu witwa Jean Claude urega Jean Claude ku giti cye nk'umuntu wagufunze mu buryo bunyuranyije
hari imanza nk'izo mwari mwahura nazo
zibaho ko abayobozi baregwa n'uyu munsi hari urubanza nahuye narwo muri urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge umufungwa yareze uyu muyobozi wa gereza nubwo rutaburanishijwe kuko atashoboye kuboneka agaragaje baruwa yuko ari mu kazi ariko zibararegwa rwose ubundi iyo nyandiko y'ifungwa nk'uko itegeko ribivuze imari nyinshi cyane itongerwa bivuze ngo niyirenze wishe itegeko wishe procedure icyo gihe rero biba bisaba kuba turi guhita umureka
ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaja ku musozo w'ibiganiro byacu kuri no saha ariko reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi tubabwiye ko muri Kenya kuri uno munsi wa kane Raila Odinga umukuru w'imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko agiye guhamagarira imyiyerekano yo gusaba ko haba ihinyanyurwa ry'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu avuga kandi ko agiye guhagarika umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi ugamije gukuraho ingingo zigenga uburyo komisiyo ikora kugira ntikore bikenewe ngo amatora yimirije azogende neza Odinga yahamagariye imyerekano mu gihugu cyose mu ndwiza aho ni nyuma yaho ibiganiro hagati ya komisiyo y'igihugu y'amatora umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe iserukiwe aserukira tacho iyo nama tacho yashitse ko kubijyanye n'ingene amatora y'umukuru w'igihugu yogenda Intumwa za Odinga muri ibyo biganiro avuga ko ibyo biganiro atacu byashitse ko kuko badashyigikiye ingingo y'umugambwe uri ku butegetsi yo gukoresha igitigiri kinini cy'abashingamateka bafise mu nama nshingamateka mu gufuta ingingo isaba yuko amajwi aharugwa akarungikwa biciye mu byuma nyabwonko iyo ngingo yari yashizweho inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2007 mu gukingira amahinyu yoboneka mu matora Komisiyo y'amatora y'igihugu cya Kenya yatangaje ko amatora azosubirwamo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Tukiri muri Afrika twababwiye ko Libya abategetsi ba Libya batangaje ko bafashe umwe mu bakekwa ko ari umugwanyi w'umugwi uharanira leta ya Kiislam bakeka ko yagize uruhara mu igandagurwa ry'abakristu bitwa abakoptik bo muri Libya mu mwaka w'2015 abo bakristu bishwe baciwe imitwe umushikirizwamanza wa leta Al-Sadiq Al-Sur yabwiye abamenyeshamakuru yuko iryo gandagurwa bunyamaswa ry'abo bakristu ryakozwe ku ihoteli yo ku nkengera y'ikiyaga mu gisagara cya Sitra Al-Sur akavuga kandi ko batoye ibinogo byaho abo bakristu bahambwe twabwiye kandi ko inyuma yaho ku munsi wa kabiri w'iyindwi umwami wa Arabie Saoudite atangiye itegeko riha uburenganzira abakenyezi bwo gutwara imodoka Manal Al-Sharif umunya Arabie Saoudite aba kandi hafise ubwenegihugu bwa Australia akaba umwe mu bakenyezi bari bari mu baharanira ubwo burenganzira yavuze ko agiye gutaha mu gihugu ciwe kugira abe umukenyezi wa mbere atwara imodoka muri Arabie Saoudite aho ni naho doreje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye ko namwe duteza amatwi kuri mikoma ari kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Facile Gebeyehu yafashije kugiranya ibiganiro n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza.